Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Ndabashuhuje cyane, mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Imigambwe bimaze kugaragara kwiri imbere ahantu bamaze gushikiriza ibyagiye bava ku matora mu biro by'itora no mugambwe SNDFDD nibo bimaze kugaragara kuri imbere y'indi hama nabigenga amizero y'Abarundi.
Uyu ni umuvugizi wa Seni Prosper Ntahorwamiye ku ibarura ry'amajwi by'agateganyo mu Burundi. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru turayahera hirya no hino ku isi. Mwateguriwe kandi murayagezwaho na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ndagushimiye Thomas. Amakuru rero reka tuyahere kuri bya biganiro biriko birabera i Vienne ku byerekeye ibirwanisho ruhonyanganda. Ibyo biganiro bihuza ku ruhande rumwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ufaransa, Ingoma y'Ubwongereza, Ubushinwa n'Ubudage hamwe rero na Iran. Ibyo biganiro byategekanijwe guhera ejo ku igenzo rya 30 isango ryungurije ku itariki 7 z'ukwezi kw'indwi nyene kugira ngo abegwa n'ico kibazo bose bashobore kukinonosora neza. Perezida Obama yamenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuva muri ibyo biganiro mu gihe ataka imwemeza neza ko bizoshika ku ngingo izohagarika ingendo ya Iran yo gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Ati dutegereza gusinya amasezerano akomeye ahagatiwe n'amategeko atuma duhagarika burundu umugambi wa Leta ya Tehran wo gukora ibirwanisho nk'ivyo. Ati kandi ivyo narabitomoreye neza Leta ya Iran. Ibyo biganiro bisaba ko Iran yo kwemera ko abagenduzi mpuzamakungu boza kugenzura ahikiwe kwa hose kwariko harakoregwa ibyo birwanisho, amakungu nayo agatezura ibihano Iran yari yafatiwe mu byo butunzi. Mu Bugirigi naho isango ry'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nizo ikiganimpuzamakungu ryari ryahaye igihugu c'Ubugirigi kugira ngo gereye umwenda w'imiliyaridi hafi z'ibiri giheraniye ico kigega. Ubugirigi bwaciye busaba ko bwohabwa irindi sango. Ihiga FM naco kimenyesha kw'ico kibazo kizotegereza kwigwa mu nama nshingwa bikugwa iyo banki ko ariko mu kurindira ta faranga na rimwe ico kigega kizoha Ubugirigi. Ubugirigi rero bayo bwa mbere mu bihugu vya Buraya kidashoboye kuriha amahera giheranye. Vya bihugu vya Buraya bisangiye faranga rimwe bita zone ero navyo byategekanije kugira akanama uno munsi ngo vyigeneza umugambi mushasha w'iterambere wo mu myaka ibiri Ubugirigi bwashize ku meza kugira burabe ingene bwova muri ivyo bibazo. Perezida Barack Obama wewe yamesheje kw'ico kibazo ari ikibazo gikomeye ariko ko ata kintu kinini coza cononona ku butunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba byumvikanye ko bigiye kugurura ibiro by'ubuserukizi ku migwa mikuru y'ibyo bihugu byombi inyuma y'imyaka 50 yari heza Washington na Havana bidacana uwaka. Perezida Obama yamesheje ko agiye no gukura ibihano mu by'ubutunzi Leta ya Amerika yari yafatiye Cuba kandi ngo ico gihugu kive no ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba ku isi. Perezida Obama yabandanije avuga ati ibihano twafatiye Cuba byo guhagarika uruja n'uruza nta kintu kinini vyunguye mu ngendo ya demokarasi. Ati dutegerezwa guhindura umukenyuro. Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na mugenzi we Dilma Rousseff wa Brazil ejo kuwa kabiri barumvikanye ko bokorera hamwe ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe. Ibyo biganiro byabereye mu ngoro kwa Perezida wa Amerika byari byerekeye cyane cyane ku buryo bokwiza umuyaga nkuba utati turi kirere. bongeye baranavugana imigambi bafise yo kugabanya ya myotsi ibangamiye igisenge cy'isi. Icyo kibazo na congo kitazokwigwa mu nama itekanijwe jo kubera Paris mu Faransa mu mpera z'uyu mwaka. Tuje mu Misiri aho Perezida Abdel Fattah el-Sisi yamenyesheje ko agiye kongereza ububasha bw'amategeko mpanavyaha kubyerekeye guhasha imirwi y'iterabwoba. Ibyo yabivuze aho yari ku rubanza rwo gushingura wa mushingwa manza Hisham Barakat yishwe ku munsi wa mbere n'ikibombe yari yatezwe agiye ku kazi. Ntiyamenyesheje neza ibigiye gukogwa muri ayo mategeko, ariko byaboneka neza ko asanudo mu rutoki kubita aba Muslim Brotherhood bakekwa ko ari bo bateguye ubwo bwicanyi. Aba Muslim Brotherhood ni ishami rya imirwi y'abayisilamiste iryo sa cha Misri cakuye ku butegetsi araheze imyaka ibiri. Reka tuvuge ni indege yo muri Indonesia nayo nyene kuri uyu munsi wa kabiri yakorotse abantu 49 bakasiga ubuzima. Iyo ndege yari y'igisoda yaguye ku hoteli i Medane aho ni mu gisagara kigira gatatu mu bunini aho ni muri Indonesia. Iyo ndege yarimo abantu 119. Reka rero ndabasezere ndabatumira ko mukanya twosubira tugahura. Murakoze.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari duhere mu Burundi. Nkuko komisiyo y'amatora mu Burundi CENI ibivuga, imibare y'agateganyo mu ibarura ry'amajwi irerekana ko CNDD FDD ya Perezida Nkurunziza ariyo iza imbere. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse yaduteguriye inkuru.
Umugwi CENI umenyesha ko n'ubu makomine amasesi abandanya igikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora, ariko ngo hisunzwe yari urafata kibanza bamaze kuronka. Umuvugizi wa CENI Prosper Ntahogwamiye yatubwiye abari ku isonga muri ayo matora.
Imigambwe bimaze kugaragara kwiri imbere ahantu bamaze gushikiriza ibyagiye bava ku matora mu biro vy'itora no mugambwe CNDD-FDD niwo bimaze kugaragara kuri imbere yindi hama nabige nka mizero y'abarundi. Hanyuma hari abandi babangabanganye tutaramenya neza uza kuza imbere y'uwundi, aha twavuga nk'umugambwe Prona, twavuga nk'umugambwe FNL n'ahandi bazaba baravuga umugambwe nyakuri, munyuma akavuga n'urunani kopa, ariko nk'uko wabimbajije ntibiramenyekana neza kuko ibaro ntituravyegeranye.
Hisunzwe ibyo biharo mfata kibanza runani imizero y'abarundi ruza ubwira kabiri mu gihe uri migambwe itavuga rumwe na leta yanse kujya mu matora, ariko rero CENI ivuga ko ugo runani atari umugambwe ahubwo ari runani rw'abigenga. Ngo nacyo gituma rero amajwi y'ugo runani atari mfa gusa.
Saka ndakubwire yuko amizero y'abarundi atari umugambwe baje ku giti cy'abigenga, hanyuma ntibigeze batwandikira ko batazoja mu matora. Uwanditse handitse uwitwa Gwasa Agato yandika ko ari FNL yigenga, ubu ntari mwihiganwa. Undi ni Karole Nditize yanditse avuga ko ari Prona yigenga. Iyo Prona ni mwihiganwa, nta muntu yanditse atubwira ko ari umwigenga atari mwihiganwa.
Bisobanura ko nayo matungo cyumwe yabande na bande musanzwe
tuyahabeneyo.
Ni ukuvuga
abigenga mizero y'abarundi
abo nabo ni bande?
Nabigenga barafise rutonde baduhaye.
None ntibaje barungitswe n'iyo migambwe ibiri yabaye
Prona. Prona iserukirwa n'umupfasoni Concilia, FNL iserukirwa n'uwitwa Jacques Bigirimana. Uko niko amategeko abivuga.
Ni ukuvuga yuko rero abo bari kuri izo ntonde mwe mubafata nk'abigenga mutavuga ko bari nyuma ya Gwasa yacanye yanditije?
Abigenga kuko niko byanditse, ukuntu bazanye intonde zabo bitwa abigenga mizero y'abarundi. Kabuse ni sinorenza
kugenda afite de bunyakuri usanzwe ari umugambwe wemewe n'amategeko, ukaba nawo nyene wari umigambwe yabanse kujya mu matora. Mu gihe umugambwe arose amajwi muri ayo matora, Prosper Ntahogwamiye naho nyene yagize icyo yivuga ko
Frodebu nyakuri nivyo baratwandikiye, ariko banditse bari muri ico muri ubwo rwandiko rw'ikivunga. No kuvuga mu rwandiko rufise amahinyu mu nyandiko no mubirimo. Nimba yumva atagomba kuzoja mu matora aratwandikira ku giti ciwe tuzovyiga, ariko gushika ubu ntarabigira. Yanditse rwandiko ruri kumwe n'ivyo bindi ndakubwiye birimo ayo makosa. Urumva nubwo rwandiko rwiwe ruca rugwa muri ivyo nyene.
Naho biruko agatongo asa asanzwe arongoye unanamizero y'abarundi, avuga ko ivyo CENI irakora abifata nk'amanyanga, akabivuga yisunze ukwivuguruza kwa CENI kumaze imisi kwibonekeza.
Uvuga indimi zibiri. Ku munsi wa Mungu urongoye uwo mugwi yavuze yuko amizero y'abarundi atari mu matora kuzo yahijwe azoba ritanye azoba imfaguzo ejo arahindura imvugo ngo barimo ngo ntakete ngo bamwandikiye bitwa amizero kaba amizero agizwe nandi agizwe nabandi ndazi ko mu rwandiko yabonye yandikiwe nabavuga ati ayo matora muri ko muratunganya muri kano kagene siyo ndazi yuko abarongo ya amizero turimo ntafate rongo agira ivyitwatsu kugira ngo barondere abotuma ibyo ayo manyanga bateguye agira gaciro imbere y'abarundi n'imbere y'amakuru haro twumve yuko rero ayo majwi ko baratangaza ni ya yandi nyene yo gupfa gushira ko nkakombe babigira no kuvugana amajwi bateguye imbere y'igihe niyo bari ko baragerageza rero kuvuga ngo byagenzwe
tukivuga ibijyanye n'ibiharo mfata kibanza mwomenya ko abitavye amatora nkuko se ni ibivuga bababa ijana kwijana mu gihugu hagati nayo ngo ibujumbura naho yibona aho igitigiri kidashimishije umugwise ni bavuga ko nibamara guteranya ibyavuye mu makomine ya muha mukaza nahangwa bazoheza bakaronka ibitigiri bishimishije kuko makomine yitavye amatora azoheza yuzuze igihengeri cy'amakomine atayitavye nayo kubijanye n'ibiharuro ntabanduka umugwise ni Prosper Ntagwamiye umuvugizi w'ubwo rwego avuga yuko bizoboneka hagati y'imisi ibiri canke itatu ibujumura mu Burundi Fidelite ishatse kubwije rya Amerika
Abarundi benshi cyane barashaka ibyangombwa by'inzira muri iyi minsi kuburyo abakozi bishami PAF rya polisi y'igihugu bakora kugera mu ijoro iyi nkuru turayibwirwa na Tabita Mukamusoni
Ukimana Elias Ndikumana Evariste Subirimana Aline Ndiyo Ibrahim Fizera Mick Ferry
Aho ni saa 12 n'iminota 5 umukozi w'ibiro vy'igipolisi kijeje gucungera imbibe n'ikirere PAF ariko atanga ibyangombwa vy'inzira ku bantu hanze imbere y'ibiro vy'ico kigo amasaha y'akazi mu Burundi kubisanzwe ayi saa 11 n'igice z'umugoroba uyu mutegetsi nawe nyene yari yaje kurondera ibyangombwa arashima iyo nyifato y'abo bakozi ba PAF
twe tubifata neza kuko mu buzi bwose ahari aba responsable iyo abarondera ibyo barondera babaye benshi baraheza bakarenza amasaha y'akazi akamutwotera nuko mu buzi butandukanye ababa bajejwe gukorera bene gihugu ntibohava abene gihugu bajejwe batabatunganirije
naho biruko ariko hari abantu bamaze indwi zirenga zibiri barondera ibyangombwa gushika ubu batarabironka ni nk'uyu mufasoni avuga ko byatumwe n'ubwinshi bw'abantu bari bamaze iminsi baza kwaka ibyangombwa hagaca hakora ikimenyane
ndahamaze indwi zibiri dosiye yanje iri ngaha ku tariki 17 ni rese passe ibintu biri kwega gose kandi abakozi ubwabo barakora ariko ikintu twashoboye kubona nuko hari abantu bazinanye ikimenyane kirakora cyane ngaha muri PAF na kamara manza
ariko bari kimenyane cyane harimo ni giturire
ibyigiturire ntavyo nushingira ntahe kuko igiturire urazi bagitanga mu ibanga
kubwo uyu munyagihugu abakozi bo muri PAF barakora akazi kabo neza ariko ubutungane burakwiye gukora mpunzi ikava kuko bituma isura yabo yononikara
ukazi ngaha turabona ko babikora baguma bakora cyane mugakumbure ngira baragogwa n'abandi bakorana bazazana dosiye z'abantu bazinanye kugira bacishirize mu mbavu ubundi gikorwa je ni yumvira yuko kiba kinyaruka yaba atari ibyo bintu by'abantu by'ikimenyana ico kugwa nibaza yuko bokora mu butungane bagakwirikiza uko abantu ba uko idosiye zatowe bakaza ariko barikwikiranya mu kutunganiriza abantu nibyo numva bari ubutungane kandi ibintu byacu bigenda neza cyane kuko abakozi ubwabo twe twabonye kubakora cyane
urongoye igipolisi kiraba ivy'ikirere n'imbibe Jimmy Hatungimana avuga ko ubwinshi bw'abantu bwatumye abakozi ba PAF barengegwa
muri iyo minsi iheze kugeza itariki 26 twarakira abantu benshi cyane gusi bamwe mukabona baraza mugabo abari bakeneye ivyihuta cyane gusi ofisi imanza zitandukanye kuza kwivuza kujya mu buzi butandukanye hanze y'igihugu abo bobo nta kibazo bigeze baronka mugabo bajya abandi rero ataho bari ko barajya atacyo yihutira amadosiye yabo twarayitondeye n'ubu turi ko turayakora ngira nawe urayibona ko umunsi turi ko turakora izi tariki 22
ku bijyanye n'uko hoba hari abakozi b'ico kigo canke abandi bantu bikika mu kiza bakajya ibiturire OPC1 Jimmy Hatungimana arongoye PAF avuga ko bagiye guhaguruka bakaraba n'ibivyo binari vyo bakabituza
ahubwo urakoze kumbwira ico kintu ntacho narinzi uwo mugenzo twari twarawusezereye nimba wasubiye kuboneka tugomba dusubire dusohora amaboko twongere tubahashe nkuko twari twarabahashije kandi turabishoboye ako kama umuntu uteye turakumvise nzocangirisha kanama abo dukorana kugira ngo abo bantu tubasezerere kuko iyo ngendo sinziza cyane gose
mu gihe hari haheze igihe hibonekeza abantu banondera impapuro z'inzira ari benshi cyane urongoye igipolisi c'ikirere n'imbibe asaba abarundi kwa kurichigwa baka mawafisi vizango mga.
Akamu nubatera nuko umurundi wese alalikulio kuronga igitabo chinzira kujia kumunaronga karanga mundu. Nuburenga nzira bwiwe. Niho umuntu atohanga ikachane gosi aronse nkuru banza kuhihuta kugira ngwajabu kimbiwe kwiri gwaraza kurondera muru omwanya. Mwana yuko bachie baza ali benshi baduhuri lako na atuwe lero chushature ngegwa.
Mwana ya meza bilero aheze nimbele yaho haribonekeje abantu benshi chane kuri ivyo biro vy'igipolisi kijeje vy'imbibe n'ikirere ariko uyu munsi ubudasa bwibonekeje nuko aho kuri pafe haje abantu bake mbere umuntu yogereranya n'icakane c'abari basanzwe baza urongoye ico kigo amenyesha ko vyabonetse ko abarundi bagendera kubihuha kuko bose bashaka gusohoka imbere y'itariki 29 yabereye kwa matora y'abaje nama ba komine n'abashinga mateka ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umwe mu banyarwanda bazajya muri ya gahunda ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa YALI, Young African Leaders Initiative, ni Mutatsineza Jean Paulin. YALI igamije kwigisha urubyiruko rwa Afrika kwikemurira ibibazo. Uyu munsi Eric Bagirubusa aratubwira umwirondoro wa Mutatsineza.
Twongeye kubifuriza ikaze mu biganiro byacu nshuti bakunzi ba VOA, radio yacu kandi yanyu. Uyu munsi noneho kuri gahunda YALI, Young African Leaders Initiative, yatangijwe na Bwana Barack Obama, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turabagezaho umwirondoro wa Bwana Jean Paul Mutatsineza. Uyu musore ari muri batandatu bahagarariye u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahugurwa yigisha abakiri bato ku mugabane wa Afrika kwikemurira ibibazo byugarije ibihugu bakomokamo. Bwana Jean Paul ubusanzwe ni umukozi wa RIP, Rwanda Education Assistance Program, umushinga ukorana n'ibigo by'amashuri yo mu byaro mu mahugurwa y'abarimu, abayobozi inyubako n'ibindi. Jean Paul Mutatsineza wirwamagana kimwe nk'abandi bagenzi be twaganiriye mbere yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatubwiye ko yamenye gahunda yarabikesheje internet arasaba aremererwa. Mutatsineza yize iby'ubwubatsi ni nabyo akoramo, yadusangije ku ndoto ze za nyuma yo kuzahugurwa muri YALI.
Je ubundi ndo mu civil engineer by training muri YALI, nje niteze ko nzabonana n'abantu bafite ubumenyi n'ubunararibonye mu bijyanye na strategic planning y'amashuri ya leta, byaba byiza kubara yo mu cyaro. Kandi nanone muri YALI niteze guhura n'abantu bamenyereye ikintu bita master planning, kugira ngo ibyo bintu mbihuze byombi ndebe ko nabasha guhindura uburyo school strategic planning zikorwa mu bigo bya leta byo mu cyaro mu Rwanda.
Udushya
ngiyewe icyo ngambire no kugira ngo de buryo nakorana na leta y'u Rwanda, ministeri y'uburezi, tuhindure uburyo rwose strategic planning mu bigo by'amashuri ya leta byo mu cyaro ikorwa. Kuko iyo urebye uburyo planning ikorwa ubona, reka mvuge ko nukurwana nibije, dufite ibibazo byinshi, igihugu cyacu kiracyatera imbere kiracyazamuka, ariko birakwiye ko dutegura neza tugakora planning kugira ngo ibibazo bijye biza byibura twabiteganyaga, hanyuma tubashe kurwana nabyo neza atari ukutwituraho nk'umuriro nkaho turi turi kizimya mwato.
Ibyo ubona bitagenda wumva bavugurura ni.
Murakoze cyane. Iyo rigeze mu mashuri yo mu cyaro birababaje cyane, reka mfata urugero rw'ishuri rimwe ntashatse kuvuga, aho usanga hari abana barenga 3,000, nyamara hari toilette, utwumba twa toilette 32 gusa. Urumva ko abana barenga 100 bakoresha kumba kamwe ka toilette. Ni ukuvuga ngo abana uburyo bandikwa ku ishuri, enrollment, uburyo abana binjizwa mu ishuri byagakwiye kujyanirana na facilities zihari, byagakwiye kujyana na toilette zihari, bikajyanirana n'ibyumba by'amashuri bihari, bikajyanirana n'intebe zihari. Ndashaka rero kugira ngo hazajye habamo kuba ibyo bintu bihuza, niba uri umubare w'abana wakiriwe ujyane na facilities zawe zihari kugira ngo bige neza, kuko facilities zihari zimpactinga ako kanya directement imyigire y'abana.
Jean Paul, umusore w'imibiri yombi aho atuye ni naho akorera mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ibyifuzo yageza kuri Bwana Barack Obama watangije gahunda YALI igihe yabona ayo mahirwe muri 500 bose bayaharanira, nuko habaho ubuvugizi bugamije kuzamura barubanda rugufi biganje mu byaro.
Iyo urebye usanga abantu benshi ku isi hose muri rusange, abantu benshi bigumira mu miji na facilities nyinshi, no kuvuga wenda ibikorwa remezo n'izindi service nyinshi usanga zibere mu miji. Ndamutse ngize ikintu nsaba President Obama mu masegonda make yanamutsaba kugira ngo adufashe akore ubuvugizi ku rwego mpuzamahanga, hanyuma abantu n'imiryango mpuzamahanga, abantu ku biti byabo na za leta yewe zishyire imbaraga nyinshi mu byaro ahari abantu bababaye, nyamara abantu benshi bakabashaka kwigumira mu mujyi abafite ubufasha.
Urubyiruko rurashishikarizwa muri Yali kwikemurira ibibazo. Ku Rwanda, umubare utari muto w'urubyiruko uracyahangayikishijwe n'urukuta rukomeye rwo kubaho nta murimo. Abafata ku mahugurwa ya Yali bavuga ko umusaruro wayo uzagera no kuri abo bashomeri. Bwana Jean Paul Nanone.
Urubyiruko rurashomye muri gahunda tugiyemo, harimo n'ikijyanye na job creation. Uretse ko njyewe ndi muri public management, ariko abo tujyanye bari muri business and entrepreneurship na civic leadership, aho bagerageza guhangira akazi bagenzi babo. Kandi n'ubundi nkatwe abazava mu Rwanda wenda nubwo bagenzi banje badahara, ariko abazava mu Rwanda turashaka gukora kuri joint project turamutse tugarutse. Nababwiye expectations zanje, ariko as a team tuzishyira hamwe nk'abantu bagiye muri gahunda ya Yali b'abanyarwanda batandatu, dukore umushinga umwe. Kandi mu byo umushinga uzaba ugambire bya mbere harimo no guhanga utuzi ku rubyiruko.
Ntabwo muri gutekereza byo byo
bo turacyafite plans zikiri nto zikiri gutegurwa, ariko igitekerezo cyo kirahari.
Icyiciro cy'abanyarwanda batandatu muri uyu mwaka na Jean Paul Mutatsi neza arimo kizava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiyongera ku bandi batandatu bafasha ayo mahugurwa y'ibyumweru bitandatu mu mwaka ushize wa 2014. Buri cyiciro cy'abajya muri Amerika mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika kigizwe n'abagera kuri 500. Inzira yo gusaba kwemererwa mu mahugurwa ya Yali ni kuri internete. Usaba abanje kugaragaza ibikorwa bifatika baheraho bamuhugura ngo abashe kwiteza imbere byisumbuye. Ariko abagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo ni ikiganiro twateguriye kandi tugezweho na Fidele Niyongabo.
Mu kiganiro Amerikana cyo muri iki gitondo turavuga ku byerekeye ingene urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika muri iki gihe biriko bitera bikwirikiranwa cyane n'ingenzi. Abantu bariko batera bakurikirana ari benshi umuhari waharaniye agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika mu myaka y'1950 n'imyaka y'1960 bivuye cyane cyane kuri filme iherutse gusohoka Selma. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu, Perezida wa Amerika Barack Obama yarayoboye igihugu mu birori byo kwibuka imyaka 50 irangiye. Abapolisi b'abazungu bafashe bunyamaswa abantu bari mu myerekano mu gisagara cya Selma muri leta ya Alabama. Uwo munsi wiswe umunsi w'Imana w'amaraso canke Bloody Sunday mu rurimi rw'Icyongereza. Ivyo vyatumye hemezwa itegeko mu mwaka w'1965 ryakuyeho inzitizi zari zihari zabuza abirabure gutora, itegeko ryiswe Voting Rights Act. Amasanamu y'abapolisi bariko bakubita bari mu myerekano yariko iba mu mahoro yasaba uburenganzira bwo gutora bw'abirabure muri Amerika yatumye amakunga akurikirana ivyariko bibera mu gisagara cya Selma muri leta ya Alabama mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1965. Iminsi mikeyi inyuma y'uwo munsi w'Imana waranzwe n'amaraso Bloody Sunday, Martin Luther King Jr. yarayoboye abantu ibihumbi n'ibihumbi mu myerekano ikomeye y'uburenganzira bwo gutora. Muri iki gihe imyaka 50 inyuma yaho, abanyeshure baragiye mu kibanza ivyo vyabereyemwo mu gisagara cya Selma kumenya ku vyerekeye urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure n'abantu bagize uruhara muri urwo rugamba. Umwe muri abo banyeshuri avuga ko kubera abakurambere babo muri iki gihe bafise uburenganzira bwo gutora hamwe n'uburenganzira ku bindi bintu bitari bike. Uguhangana hagati y'abapolisi b'abazungu n'abirabure bari mu myerekano yerekeye uburenganzira bwo gutora ku kiraro Edmund Pettus vyerekanye inyifato yo gukumira y'abazungu n'ibibazo by'abanyamerika b'abirabure miliyoni n'imiliyoni bari bimwe uburenganzira bwo gutora mu bice byo mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye, ababa mu bice byo mu bumanuko bwa Amerika bigeze kuba bamaramazwa na kahise kabo. Muri iki gihe baraki ako kahise n'umwizero ugutuma ingenzi ziza kurushiriza kuraba ibibanza vyabereyemo urugamba rw'abirabure bwo guharanira gateka n'uburenganzira bwabo. Lee Santel n'umuyobozi ajejwe ivyerekeye ingenzi muri leta ya Alabama avuga kwa kazi kabo ari kubona ko abanyagihugu bemeye ibirengeye ivyuko Dr. Martin Luther King yashikirije amajambo menshi akomeye cyane kubera hari abantu basanzwe bashobora gutakaza byinshi haba akazi kabo cyangwa ubuzima bwabo. Yamara bagize imyiyerekano yo gutuma ibintu bihinduka mu bumanuko bwa Amerika mu gihugu cyose no mu makungu. Fred Gray n'umufasoni wiwe barashyizeho inyubakwa iranga kahise mu gisagara cya Tuskegee mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'indwi. Muri iki gihe ni imwe mu nyubakwa zitari nke muri Alabama zereka abantu ibyabaye mu rugamba rwo kurwanya ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba rw'umubiri. Gray yizeye ko leta ya Alabama izoshyiraho ikongera ikazigama ibindi bibanza nk'ibyo byerekana urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure. Amenyesha ko leta ya Alabama cyane cyane ubushikiranganji bujejwe ibyerekeye ingenzi muri iki gihe bwemeza ko urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure bifitiye akamaro iterambere ry'ubutunzi muri Alabama. Avuga ko babona ko abantu babibonamo akamaro ngo bakaba bakeneye kuzigama ako kahise. Mu bice byo mu bumanuko bwa Amerika abantu bariko barubaka ibibanza ndanga kahise bakongera bagasanura amasengero yagize uruhara rukomeye mu rugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika. Abantu baba mu gisagara cya Selma bariko barakira igitegeri gitera cyiyongera cy'ingenzi ziza kurondera kumenya kuri kahise k'umuhari waharaniye agateka n'uburenganzira bw'abirabure. Bafise umwizero ko bizofasha ubutunzi bucumbagira muri icyo gisagara mu gutuma ubuzi buboneka hamwe no gufasha icyo gisagara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Alphonse Ndayikengurukiye aragarutse muri studio aje kutubwira ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa muri iki gitondo.
Ingingo nkuru twashitse ko twagiye i Vienna aho ni muri Autriche aho ibiganiro kuri bya bigwanisho ruhonyanganda biriko birahabera ko Perezida Obama yaciye amenyesha ku munsi wa kabiri ko Leta Zunze Ubumwe zishobora kuva muri ibyo biganiro mu gihe atacemezo na gitoyi coboneka yuko muri ivyo biganiro ngendo ya Iran izohinduka yo gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Twagiye no mu Bigirigi aho isango leta y'Ubugirigi yahawe kugira ngo irihe cyagira mpuzamakungu FMI yarenganye ubugirigi nabwo kumwace busaba irindi sango. Twagiye no muri leta twavuze no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba ko byumvikanye ko bigiye kugurura ibiro by'ubuserukizi ku mirwa mikuru y'ibyo bihugu byombi nyuma y'imyaka 50 yari heze Washington na Havane byarahagaritse imigenderanire yavyo. Twagiye kandi no mu Misiri aho Perezida Abdel Fattah Sisi yamenyesheje ko agiye kongereza ububasha bw'amategeko mpanavyaha mu vyerekeye guhasha imirwi y'iterabwoba. Handi twagiye ni muri Indonesia aho twababwiye ko indege y'igisirikare yakorokeye ku hoteli abantu 49 bakaba basize ubuzima. Iyo ndege kandi twababwiye yuko ahanini yarimwo imiryango ya basirikare. Iyo ndege nayo twababwiye yuko yaguye mu gisagara ca gatatu mu bunini aho muri Indonesia. Ico gisagara naco ni Medan. Ayo niyo makuru y'ingenzi twari twabateguriye kuri uno munsi. Ariko rero tukabatumirira kubandanya mukurikira ibiganiro tubashikiriza ibiganiro navyo bigaca mukabikurikirana ku nzira zitandukanye. Murashobora kudukurikirana ku murongo wa Facebook, murashobora kandi no kudukurikirana ku murongo wa nkuko bagenzi bacu babashikirije, murashobora kudukurikirana aho mushobora hose. Turabashimiye rero ko mwaduteze amatwi. Mwari kumwe na jewe Alphonse Ndayikengurukiye hano i Washington DC. Mugire ibihe byiza mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tuvugira i Washington DC. Ibiganiro byacu birakomeza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Mugire umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.